mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri 10 na Joy Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya idonido ya bimwe bimwe. Masaha make ari imbere mu Faransa haratangura inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi.
Ce contre-sommet qui va s'organiser autour de conférences, débats, d'ateliers, d'animations, d'une grande manifestation dans les rues d'Andaï et d'occupation de places publiques le dimanche 25.
Hambavu iyo nama rero y'abakuru b'ibihugu bagiri mu bihugu bindwi bitunze kurusha ibindi murumvise yuko hariho n'iyindi nama izobihari azobariya amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike uyo mwumvise ni Sebastian Bayer avugira ayo mashirahamwe aho yagira avuga ati aho yavuga yuko hari n'imyerekano ishobora kuzoba idonido ni mukanyi sase mube hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Liberia George Weah Rarae atangaje kwifuza kw'imyaka y'ibiringo vy'abagize leta hamwe n'abashingamateka ibagabanurwa. Mugambi wiwe yasiguye ko yifuza ko perezida n'abashingamateka botorerwa ibiringo vy'imyaka 5 mu kiringo c'imyaka 6 mu gihe abasenateur batorerwa ikiringo c'imyaka 7 aho gutorerwa imyaka 9. Kubwa perezida George Weah ivyo bizofasha abategetsi kwihutira gukorera abanyagihugu kuva ku munsi wa mbere binje mabanga yabo aho kurindira ko babikora ku munota wa nyuma bagiye gusezererwa subwa mbere icyumviro nk'ico kibaye muri Liberia. Mu bindi we yayipfuza ko byohinduka no gushira ibiringo by'umukuru w'igihugu kuri bibiri by'imyaka 4-4 mu kiringo c'imyaka 6-6. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yashikirije kwa gatatu ko yifuza ku Rusiya bugaruka mu mugwi w'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi ku isi naho ico gihugu kikigenzura izinga rya Crimea canyaze Ukraine. Urusiya bwakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'2014 igihe bwigarurira iryo zinga. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa G7 mu mpera z'ino ndwi bazohurira mu gisaga mu Bufaransa mu nama ibahuza buri mwaka. Trump yashikirije ko vyoba vyiza Perezida Vladimir Putin yongeye kuyibamwo. Nibiramenyekana rero ico ibindi bihugu muri uyo muryango bishigikiye ko Burusiya busubira muri uyo muryango canke butaba bubishigikiye. Ivyo nama turaza kubigaruka ko ahandi hato. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU mu ndwi zazogendera Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ihanzwe n'ikiza ca Ebola Antonio Guterres ategekanya kugendera ico gihugu mu misi 3 guhera ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 8. Umuvugizi wiwe yabwiye amenyeshamakuru ko Antonio Guterres yifuza kwirabira uko ibintu vyifashe no guhamagarira abafasha kongereza amafaranga kugira ngo bahangane na Ebola. Mu bitegekanije ko bazobonana muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo harimo Perezida Felix Tshisekedi aho bazohurira ku mugwa mukuru Kinshasa. Ino nkuru y'ijwi rya Amerika turayikesha amenyesha makuru adukorera ku cicaro ca New York ariwe Marguerite Becher. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi musha kumva ijwi rya Amerika mukunda ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
nongere ndabahe ikaze masaha imbere inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi izwi ku izina rya G7 iratangura ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Faransa. Ingingo nyamukuru izosuzumwa n'ubusumbasumbane mu banyagihugu. Hagati aho mashami yigenga batunganije inama yabo bwite izoca ijya nino ibazo bitandukanye. Umwe mu bavugizi bayo Sebastian Bayer yabwiye umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro vy'i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana impamvu bateguye iyo nama.
On organise un contre-sommet.
Twateguye inama inenga iriya ya G7 ntabwo izabera i Biarritz neza, izabera mu mijyi ya Andai, Irun na Irune mu birometero 30 mu majyepfo ya Biarritz, hagati ya gace ka Basque yo mu Bufaransa na Basque yo muri Espagne. Iyo nama yacu yateguwe n'impuzamashyirahamwe ebyiri, impuzamashyirahamwe yo mu Bufaransa ihuriwemo n'agera kuri 50 n'impuzamashyirahamwe yo muri Basque ihuriwemo n'amashyirahamwe 80. Tumaze rero amezi menshi dukorera hamwe, amashyirahamwe y'Amafaransa, ayo muri Basque n'andi mpuzamahanga, dutegura iyo nama izaberamo ibiganiro mpaka n'inyigisho zikangurira imbaga kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu. Hakazaba imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Ndaye tariki ya 24, maze ku cyumweru tukazigabiza uduce twose two mu mujyi twahariwe abaturage.
None se muri iyo nama yanyu ni ubuhe butumwa mushaka kuzatangiramo?
Avec le sommet du G7, Emmanuel Macron.
Igitekerezo dufite nuko Emmanuel Macron ashaka kwitwaza iriya nama yateguye kugira ngo agaragaze imitegekere ye amaze iminsi ashyira mu bikorwa. Twebwe rero dutegura inama yacu twashakaga kwerekana ko iriya G7 nta nyungu z'abaturage ihagarariye. Kandi rero bigaragarira no mu ngingo nkuru izigirwa muri iriya nama, kurwanya ubusumbane. Urumva rero ko ari nko kwishongora bikabije, kubera ko mu gihe ibyo bihugu n'abo bakuru babyo bakomeje gushyiraho imitegekere itsimbataza ubusumbane, imidugararo hagati y'abaturage no kutabungabunga ibidukikije. Mu gihe rero bavuze ko bagiye kwiga ikibazo cy'ubusumbane, dusanga atari bo bari bakwiye kukiganiraho, kubera ko hari amashyirahamwe y'abakozi n'andi asanzwe ashobora kugisuzumana ubushishozi kandi agatanga umuti w'icyo kibazo cyibasira abantu n'ibidukikije.
Ariko uravuga kwishongura bikabije kimwe n'ubusumbane, ariko iyo urebye usanga ibihugu byatumiwe muri iyo nama ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi, kubera ko abakekwaho kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'Uburusiya ntibwatumiwe. Ubwo se uko kwishongura kuri he?
Le cynisme c'est par exemple si on prend la situation.
Aho kwishongora kuri nuko dufashe nk'urugero rw'Ubufaransa. Hari abaturage 9 million babaho munsi y'igipimo cy'ubukene. Iyo ni imitegekere imaze amezi yarashyizweho mu Bufaransa, ariko ni imitegekere itubaka ahubwo isenya ibyari byarashyiriweho guha abaturage imibereho myiza. Ubwo bwishongozi nuko inama ibaye mu gihe abantu nka Salvini abuza bimukira kwinjira mu Butaliyani, bityo bagapfira mu nyanja ya Mediterane. Ubwishongozi ni ugutumira ibigo mpuzamahanga bikora ubucuruzi, ariko bikaba byarananiwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kwishyura miliyari 513 z'inyungu ababishoyemo imari. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ukwishongora.
None se mwasubiza iki abavuga ko mumeze nk'abakwirakwiza imitekerereze y'iriya mbaga yigaragambije kakahava mu Bufaransa bariya bitaga les gilets jaunes bashati kote z'imihondo?
Alors effectivement c'est le contre-sommet réunit
nibyo koko iriya nama twateguye ihuje amashyirahamwe atandukanye, kandi hari rwose ikibanza twageneye les gilets jaunes. Abo bantu bigaragambye bambaye udushati n'udukoti tw'umuhondo bagaragaje ko mu Bufaransa hari ikibazo cyo kudasaranganya umutungo. Benshi muri bo bavuga rwose ko kiriya kibazo cy'ubusumbane kigomba gusuzumwa. Niyo mpamvu twabahaye urubuga kubera ko n'ubwa mbere byari bibaye mu Bufaransa muri iyi myaka ya vuba, kugira ngo bashobore kujya impaka bifashishije inama, kandi twifuje ko itaba mu rugomo ariko ikavugisha ukuri.
Nuko rero Sebastian Bayeul avugira amashirahamwe ariko atunganya iyindi nama izobibangabanganywe n'inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi. G7 yasubiyemo na mugenzi wacu Edi Gwema, abazwa n'umugenzi wacu mugongereza Venuste Nshimiyimana. Bompi turabakengurukiye. Ariko tukibutsa ko ivyo bihugu bigize G7 ari Canada, Ufaransa, Budagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika. Mu bihugu vya Afrika byatumiwe harimo Afrika y'Epfo, Burkina Faso, Misiri, Uganda na Senegal. Tumira mate gato hama dukomereze muri politiki mu gihugu cy'u Burundi.
Ingoro zishika kuri 20 z'umugambwe SNL urongowe na Gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku
Muradutunga. Muhinga bw'ivyuma uko twari tubisavye siko babigenjeje, ariko mwamaze kumva Desire Hatungimana giye kudusomera inkuru twateguriwe na tukesha abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nayo ikaba yerekeye ukutihanganira na kuri hagati y'imigambwe itavuga rumwe na cane cane CNDD-FDD na SNL ya Gatongwasa. Mu kiganiro kwamenyesha makuru umugambwe SNL waraye wagirije abajejwe intwaro n'igipolisi ko aribo bababangamiye Desire Hatungimana. Ja kumuri rero
ingoro zishika kuri 20 z'umugambwe SNL urongowe na Gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri k'umwaka. Ku bw'ivyo umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona mu kiganiro cy'abamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko bagiye kuza barashira habona buri kwezi ibikorwa bibi uwo mugambwe ukoregwa.
Umugambwe SNL uyemeje kwama ushira habona uko kwezi guheze cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa inyifato yo kutihanganira mu vya politike muri kino gihe twimirije abatora y'2020. Uko kutihanganira mu vya politike biragaragara dufatiye ku burorero bukurikira: bwa mbere uhohoterwa, gutera ubwoba, guhagarikwa, gufatwa no gupfungwa hatisunzwe amategeko, gukubagurwa ku bwoko bwose tutibagiye kugirirwa amarebentanye ku banywanyi no ku bakunzi b'umugambwe yabaye ndanse. Ubwa kabiri guhagarika gikubikubi ibikorwa by'umugambwe atango igaragara itanzwe kwankirwa kugurura ingoro z'umugambwe biriko birebonekeza hirya no hino, hamwe no gusambura, guturira no konona ingoro z'umugambwe biriko byibonekeza na cyane cyane mu ntara. Naho ibintu byifashe uko, umugambwe SNL urashima ufigoro tw'abategetsi bamwe bamwe ko gutunganya amanama y'abajejwe intwaro n'abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo kugarukana icyuka cyiza cya politike mu gihugu.
Umuvugizi w'umugambwe SNL atunga agatoke bamwe mu bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ko bari mu bababuragiza. Ariko rero mu kiganiro mukuru gisagara cya Bujumbura yagiranye n'indongozi z'imigambwe kuri wa gatatu yavuze ko mu ntwaro atanzitizi yuko abanyamugambwe baje ku rubuga. Fredy Mbonimpa abasaba kubahiriza amategeko.
Murarekuriwe gukora ibikorwa bijyanye na politiki mu kubahiriza cyo amategeko avuga, nta kindi.
N'imigambwe murasi byumvire bitandukanye vision zanyu, ivyo byose bijyanwe kugira bitugirire neza, bitwubakire igihugu. Ntawe uzojera igihugu akomeriye uwundi, ntibishoboke ivyo muvyikuremo. Ariko inguvu abanyagihugu babaha bivana n'ibyumviro byanyu n'inyifato yanyu. Nicyo gituma dusaba kw'imigambwe ikora yidegembye yubaha amategeko.
Muri iyo nama y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura urongo uyu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi usanzwe wagirizwa guhohotera iyindi migambwe, Benjamin Ndagijimana urongoye mu gisagara cya Bujumbura asaba ko abanywanyi b'imigambwe barenze ku mategeko bohanwa hisunzwe amategeko.
Turumva yuko abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bahana bafata abakoze amakosa bakabahana, ariko borushirizaho kubera yuko umuntu imbere yuko aba umunyamugambwe abakumbura umugumyabanga canke uwo mundi mugambwe arafise amategeko amugenga, none ayo mategeko rero naje mu ngiro yubahirizwa. Ikindi naco ndabona umenga tuhakwa kuja muri dance. Mu bindi bihugu usanga imigambwe ihanganye n'abajejwe intwaro. Kubera iki abajejwe intwaro kumbe bavuga ati imigambwe ntikore? Mugabo hano mu gihugu cacu wumva umenga ni imigambwe ihanganye, ariko bikaba kumbure kukutatawura nezibi nitukwebge abanyamigambwe na mnyenda umakuru kwa abanyamigambwe mbele na waitu kwa rahejuru chane bari hamwe bari kwa warasangira baganira nuni yo mishamirano ilihe kwe iliki mishamirano iza kuba hagati ya bantu bato bato hari ya aye mu makarzi nimumba yuko tukwebge rano dufisi kosa nga chambuga ni inama mudukoresheje ni nziza chane
ku ruhande rw'urongoye urunani rw'imigambwe mu Burundi Felicien du Burundi we wabona ko hashobora kuba hari abanyamigambwe bahohotera abandi ubw'intumbero nyabuna yo kononera abo bari kumwe
ico ni kintu twamaturiko turabira hamwe rimwe mu kwezi hanyuma muri ibyo turabira hamwe rero ico cyo kutihanganira na kiraza nico gitangura rero muvuze ko bibandanya twebwira dutera amakenga nejo ku munsi wa kane hari indi nama itekanijwe ku nyamigambwe na babura matari numva bizogaruka je nta cyamvugane ahago binyibukije ya mvugo yabacagi habimwiyerekano ngo mucezo wa ndane ngo nta bantu ariko baragira mucezo wa ndane abanyamigambwe ni barabane mu gwaruka naho nyine ni barabane mu migambwe yose ubwo we wagwarukawe ibwo ibyukurakora urabona ko bitariko byononera igihugu cyane byononera no mugambwe urimo icyo kugwa n'icyo yemeje kuvuga barabane ugwaruka rurabane kwa abanyamigambwe nabo bakurikirane ugwaruka kwabo n'abajejwe nta bahane ntibarabe umugambwe uri ku butegetsi cyane ntibarabe umugambwe uri ku butegetsi
nubwo igipolisi cagizwa kuba kiri mu baburabuza umugambwe SNL komiseri mu gisagara cha Bujumbura avuga ko nyabuna bafasha mu guhana abakorera mabi abadasangiye ivyimviro vya politiki
abafata inkinzo mu gukora ibibi byitwaje imigambwe turamenyesheje ko mu gipolisi tazovyihanganira twebwe inkozi y'ikibi ni inkozi y'ikibi turayifata twayishikiriza abajeje gutohoza bakabagirira amadosiye ahuye n'ivyaha bazoba bakoze aho rero naho hanshatse kugabigisha ko atamuntu azofatwa n'igipolisi mu nyuma ngo yitwaze ngo n'umunywanyi w'umugambwe kanaka
muri uko kutihanganiranira kw'abari mu migambwe itavuga rumwe abanywanyi w'umugambwe SNL baramaze kuhakomerekera ku bwinshi hari n'uhasize ubuzima kuri uyu wa mbere ni mu gihe hatavuzwe abamaze gufungwa hamwe n'ababuzwe irengero
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
amakuru havugwa mu gisata c'impunzi nayo turahereye mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye mu Rwanda bamaze iminsi baje gusaba ko kwimurirwa mu ikambi y'impunzi ya Mahama imvo nyamukuru nuko kubaho mu bisagara bibananira kwera ubuzima buzimvye ibindi na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
shaka ko mwafasha njyewe haraba ko mwanjyana mu nkambi kugira ndebe ko nabona ishyindesha ubuzima bwananiye
no musore akiri muto afite imyaka 25 aturuka mu ntara ya Kirundo duhuriye imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpunzamakungu gita impunzi HCR igihe yahunga co kimwe n'abagenzi we yacekeye mu karere ka Bugesera mu gisagara ca Nyamata ubu avuga ko yifuza kuja kuba mu nkambi ya Mahama kubera ubuzima bwa munaniye
shaka ko mwafasha bitewe nuko akazi nakora narandi umunyonzi bare nakoresha n'iryo na Verisa bose yari nyatse none ubu nta kazi bufite akora nabuze amafaranga yo kwishyura inzu ngora n'ibiki bambwiye ko ukwandika ukandikira abayobozi nanditse urupapuro nanditse rwasigayeyo
utwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka yiganiye ijwi rya Amerika ko kubera igitigiri c'abasaba kurongekwa imahama kiguma ciyongera vyabaye ngombwa ko n'inzira zo kubisaba zoroshwa kugira ngo ababikeneye boroherezwe
twara navyoroheje kuko igikondo aho abapartenere ba Astere bakorera hariho ico bita LAF sinzi ko muhora mucumba kijeje amategeko hari umufaso nakorera ari we ajeje ivyo biro arakira abagomba kuja mu nkambi akabafasha kare bahora bagenda muri ministeri bikabagora ko murabona harabazimira kandi ministeri ni ikintu kinini rwose ariko twaciye tuvyorosha baradufasha uwo mufaso ni akorera kuri LAF arakira abo bantu akabafasha kugira dosiye kugenda ya imahama bikaborohera cyane igitegeri gikwiye bakabatwara
mugiraneje nko ku kwezi hano hagenda bavangana bacanga ku mwaka
amezi ntase hari giye usanga hagiye nka 20 nka 40 birashika bakagenda bavangana gutyo bararindira gushika igitegeri gikwiye kuko nibaza baratwara umuntu
abo basaba kuja mu nkambi y'impunzi ya mahama babitumwa no kubuzima bwo kuba mu bisagara buba bwabananiye nkuko bavyiganira komite y'impunzi
ubuzima bwa bwanze nabo razi gisagara kiragoye grave rabitswe ubuzima bwo ngaha mu gisagara urazi yuko natwe tugihunga harabahereye mu nzu y'umba 200 bageze mu ya 40 urumva iyo ni intango yuko uri kuri urava mu muji nyene byanse naho hari abantu bigoye ko baje kuba mu makambi ku mvu z'umutekano nico gituma benshi bapfa gufu ufiri kote wakaguma mumuji aliku bundi uzima koki uwa mumiji uradziko mutorosh inzu ngeno muna funguli kwa ngeno unwa ko muradziko ashteri vizata tafzidu fulitufash nikufuga lila wahunga wahungi vizu wacha wagi enda vizu ase gosa kufuga tijewa hako nichwa ninza lale kamfe kuja kukwa mwikami
harabuwa makambi wa kaza mbisaga
si chane kile zika wanye shure waja waza kuiga chamuro sakazi izo na vizu ni
ya marahari n'abandi baba bafise imijyango yabo imahama bagashima kuyisangayo iruhande yiyomvo uwundi musore nawe nyene yahora aba inyamata yifuza no kuja imahama kwivuza indwara afise
yigeze gukora agisida muri ko hari maze kungonga irangije ibirakomeje ubwo nagiye kwivuza ku mafaranga yanje byangombwa byose nari ifise fotokopia stati mufuka nasanze yavuyemo telefone ba byose babijyanye ashaka kugenda sangiye umubyeyi nyamata na haba ndu munyonzi none gare cyanje baje kuri nyiba n'imyenda yanjye yose n'inkweto ubwo nibwo naje kuhura ubuzima no kugwanda guhara malaria mbura ukuntu ndabigenza ndavuga ati reka sange umubyeyi mu nkambi ngende sinkomeze kugira ibibazo ndi hanze yenegera umubyeyi ntoze ndagwara anyitaho anamfasha kwivuza
abo bifuza kuja imahama bagiye gusangayo bene wabo hafi 60,000 ni mu gihe impunzi ziba mu bisagara zirenga gato 11,000 n'650 hafi nka bose baba ku mugwa mukuru Kigali kiretse ababa 1,000 baba mu turere twa Bugesera Muhanga Huye na Rubavu Pierre Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru bagenzi babo bari mu Rwanda bariko barondera kuja imahama muri Republika ya Demokarasiya Kongo mu Rusenda naho bahangayikishije nuko amazu babamwo adashemeye bagasaba kubakigwa inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari murongwe
Ishira mujya serifatikanyije no societe y'itumanaho Vodacom batangaza yuko izi telefone batanze ko ari 114 kuri imijyango y'impunzi z'abarundi imaze amezi 2 ivuye mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Mungemonge zizafasha izi mpunzi kwakira amafaranga yo kubaka amazu binyuze muri gahunda ya CB Cash Intervention Hakizimana Claude n'impunzi yavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira arashimira ishira mujya serifatikanyije mu telefone ariko agaragaza yuko atewe impungenge nuko hari abasanganywe izo za telefone ariko bavuga yuko batarabona amafaranga bemerewe na seri
kibazo dufise ngaha kuba twaho amatelefone habo twasanzwe bafise umwaka wose batararonka na rumwe mu matelefone yabo nabandi bamwe baramaze kuronka gatatu kandi bamaze kuronka rimwe hamwe nabandi bamaze kuronka iryo rimwe amahera tarakwiye isaha nakakanya abafundi bagomba kubasaba amazu bubatse twebwe bashashe icyo twosaba nuko botwereke ibanza tuku ubaka hanyuma amafaranga yacu bakayatuhereza ntibatugire nkabo tuhasanze bamaze hafi amezi 8 batararikwa amahera yabo
Harerimana Inusa ari mu bamaze umwaka wose bahawe izi za telefone zo mu bwoko bwa smart na techno zatanzwe na Aseri fatikanije na Vodacom ahamya yuko nyuma yo guhabwa iyi telefone iyiwe yagize ikibazo cyo kuba yasoma simu card bityo bituma ubufasha bw'amafaranga y'inyubako butamugeraho
Chesi mbona kunu zaori haba fundi kunu wa kumadzwa mba za mafaranga. Haiku nghabula kunu wa vishwa kukona abu yeti muri ndiye kate simu ni akora. Zobari ha aruko nange nda ya rosa. Kufuka nda chate gereje. Awo baru ngite babi jejwe umure mu pesa. Maze kubitu ni chulo nyishi kuna chubigera wa marira. Kushikanuno mwusu kate simu nge nikora. Jeno sabako muri make awo banu watu mnye kugia nguwa rutunga nilize kate simu. Kobo oza kugirango babi kore mbojo bugiza. Umwe wa safisi kiozo cha kate simu. Kugia ngikore ama franga yinjiri nghabandi. Kuko novuga ngiko mwa ya mirongi wili nindgui. Nibi numuna nibi ni chenda. Chubigeza turo nga mahera wadu si imje. Bahereza baje monyuma ikomba mirongi tatu hafi ni imge. Pose wala roso umatafa. Ariko tugiye ntwigeze turo nka umuntu numwe nakate simu zacu zirugaye ntitwibaze ibyari
ubusanzwe ushiramwe rya sere ryatangaje ibikoresho byo kubaka amazu kumpunzi nshasha zo mu nkambi ya Murongwe hanyuma rikohereza amafaranga impunzi yo kwishura abafundi bazubakiye ariko kugeza uyu munsi hari impunzi zitarahabwa mu mafaranga zemerewe batungwe kwishatse Venasia numwe mu mazi umwaka wose bubakiwe inzu ariko ntarabwa amafaranga yemerewe n'ishiramwe rya seri
byarante ikibazo cyane kuko umufundi yayubatse nibihe byose duhuye amambwira yuko azoza kugarama nkamenye yomba kandi nanje ndabiravye nkabona ntazomugwanya kuko yarakoza araruha harimo kwikorera ibiti harimo kuza kurondera amashanga je nubatse mbere n'amashanga batakiyatanga je ibyo bintu rero ndabiravye mbona neza babijejwe bakwiye gukora ico kibazo bakagikura mu nzira kuko tuzohava dusubiranamwo n'abantu bubatse ayo mazu
ubuyobozi bwa seri buvuga yuko buzajya bwohereza amafaranga muri ayo matelefone bwatanze kumpunzi z'abarundi bukoresheje uburyo bwa M-Pesa aho aseri zagitanga amafaranga mu buryo butatu mu gihe impunzi zaba yerekanye ko yujuje umusingi w'inzu no mu gihe impunzi zaba yujuje urukuta rw'inzu ndetse no mu gihe cyo gusakara aho aseri zazishura amadolari ya Amerika 155 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 4x5 n'amadolari 310 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 8x4 Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo y'umutare kiva amajyepfo
Nuko rero ncuti bakunze ibijwi rya Amerika tube tubangiriye ngaha ibiganiro twa twafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda tusaba n'imbabazi kutunenge twose twibonekeje makino kiganiro Magbiri ya Beru yari muhinga bw'ivyuma fatikanije na engineer Joe Diane nahazuye mari kumwe kuri mikro tuzongere ejo nkaho twatanguriye tubasigiye kano karirimbo kora ka Anlison Vestine no muririmbyi akiri muto murundi kazi aririmbira mu gihugu c'Ubushinwa ahari gukurikirana amashure yiwe mugire umunsi mwiza mubanyu naba no muvyanyu na hejo kuri jewe uwundi biganiro vyacu bitandukanye nka muri isanga ni gece sa 10 komasa mu Burundi no mu Rwanda gece sa 12 amakuru azobagezeho mu karere gece sa 1 n'iminota 30 naho azobara makuru avuga ku isa ariko turaza kwibanda kuri Afrika Kora na karirimbo ka Vestine Anderson kabaryohere.